ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda.
Urakoze nawe Rosine kurahe makuru mwaje kudushikiriza. Unahona umwanya w'ikiganiro urisanga kumunsi wa gatanu hizeye kwigira mukizo rya 12 wari umunsi mpuzamakungu hariwe urugwaruka. Hakaba haratangajwe icivugo cy'uyu mwaka ko imbere y'impera y'umwaka w'2030 ubukene bwaba bumaze kuranduranwa n'imizi. Umwe mu rwaruka rw'abarundi twari twatumiye mu kiganiro muri sanga rwavuze ku kibazo cy'ubukene mu Burundi kiva hanini ku mutekano muke urangwa muri icyo gihugu. Bavuze kandi ko kugira ngo ikibazo cy'ubukene kirangire abarundi batereza gukora ibishobotse byose kugira ngo umutekano n'amahoro bisasagare mu Burundi. Abatumire baronge kandi bavuga kugaruka rw'abarundi rumaze imyaka myinshi rudashobora kwitegurira akazoza karwo kuko ahanini Burundi bwagumye bugira gahengwe kamara imyaka mike gusa maze ugaca busubira mu ntureka. Mega ikintu cyama gituma Burundi bugira gahengwe mu gihe gitoyi cyane n'ikihe? Umuzi w'ibibazo vyama bicanishamo abarundi n'uyuhe? Kuri ibibazo byose rero uyu munsi twatumiye abakiri bato, twatumiye George Nikizari mu Burundi na Johannes Marius Ndavyegenge bari mu Burundi nabo nyene. Mwiriwe neza bashya ntawe mwese turi kumwe. Murakome ngaho
namahoro Bujumbura zombi nawe amahoro kabisa.
Yego twebwe Bujumbura n'amahoro n'amahoro.
Ni byiza cyane rwose. Nashaka rero dutangure kuri mwebwe kuri icyo kibazo cy'ugwaruka rubona ko ingorane z'abarundi kenshi na kenshi naho wajya mu ganiro bibaza ko batashika ku muzi w'ingorane nyamukuru. Ikintu mubona cyokorwa kugira ngo ako gahengwe kama kamara kane gatoyi cyane rwose ika ibibazo biterwa umuti abarundi bashobora kuronka agahengwe karama ni nk'ibihe? Reka dutangure kuri mwebwe George Nikiza.
Ego nkuko mbivuze kuri ku Burundi bucikukira Burundi bwamye buja mu gahengwe k'igihe gito cyane, iko ibyo bigatuma rero indoto z'abantu bakiri bato n'abafise cyimbere cyo gukora badashobora ngo bashe kuco bipfuza. Ikibazo rero cy'umutekano muke, ikibazo cy'uko amahoro agoyagoyashe mu Burundi ingorane. None igituma ibyo biba ni ikihe? Ku ruhande rw'iwanje kandi n'ibyo mbona, ikibazo cy'ubutungane nicyo mbona kiri hagati ya byose, kuko kuva ubundi bucikukiye bwagumye bugwa mu ngorane. Abantu batumye izo ngorane bigukigira ingorane bigeze baja imbere y'ubutungane kugira ngo bacibwe imanza ukuri kuja habona. Uko ibihe byagenda birakurikirana, uko imajenerasiyo yagiye arakurikirana, bagiye bahanahana inkuru n'ibintu bidafashe, bamwe batikwegera ko ugasanga akahise ntibakabona kumwe kubera ibyari gutuma abantu babona akahise kumwe bwarwo butungane bwatuma inkozi z'ikibi abatunganije ibintu by'ubwicanyi bashikubitwa inkoni mu gahanga.
George, uri kuvuga ko barundi canke bari mu migambi itandukanye bamye bakingiranira ikibaba?
Sino bushikiye hose ngo ndabivuga uko, ariko n'ukuri niko bimeze. Turabye nk'igihe ibintu binakabi cyane cyane niho twebwe turi kutwumvisa tutabonye ibyo ari byo. Hariho abantu bishe barica baguma bari ku butegetsi, ibyo biravugwa cyane. Na gatatu basa n'uko hariho bivugwa yuko kwari nk'inkureka yaje isa yisunga ibyabaye 2002. Rero ubwo barumvikana ibyo kujya ku butegetsi n'ibyo kurondera amahoro, ariko ubutungane bwasigaye inyuma y'umwango. Urumva birumvikana rero igihe abo bantu barondeye inyishu ndetse bakayumvikana ko ubutungane buzoja mu hanyuma ntibujeho, jewe ndiyumvira cyane ko ibintu biraho. Gukingiranira je nibaza ko koza muri iyo ntumbero y'uko hari ikintu gikomeye bibagiye, yuko bategerezwa kwikuramwo bakavanako n'abantu bafise amaraso acafuye. Aho niho no hashya cyane ko hari gukingiranira kw'abo bantu.
Johannes Barrios Ndavyegenge, mwe mubibona bute?
Ego jewe nanjye mbanje kuramutsa n'abariko barumva ikiganiro nkashima ko mwana ntumiye. Hanyuma
jewe simava nifata ku kibazo cy'u Burundi cyo bari ikibazo cy'ubutungane. Uburundi ni nkako kuva kera bwaherutse kuba butekanye neza igihe bwari bugitwagwa n'intwaro no y'abandi, kubera icyo gihe ntabwo bwari bwagire contact ijya kuinfluensa la politique nationale donc interieur. Ariko uno munsi kuvaho umukolonizateur ashikiye mu Burundi yafashe ibintu mu ntoki, or naho bahora batugira ngo ariho ngo politique de divisions yaje ihari. Iyo ni ihagararaho honyine, kuko iyo umuntu avuga ati Jove divise pour ligne, avuga ati ntihashobora kuba intwaro ifise inguvu ikomeye ifise base uhari, kuko n'icyo gihe ugomba gukontrola abantu ntuheza ngo ushobore kuba uwo bakontrola mu gihe gafise autonomy politiki. Aho rero niho bakoreye bigaca bituma igihe cyose habaye amatora hano hariho intambamyi zatuma haba umutekano muke. Ariko kandi amatora arakenewe, yamategeka ko bari hari umugabo gatuzanga mu gihe hariho umuntu ari hanze y'igihugu afite inyungu ziri mu gihugu hagati cy'u Burundi cyangwa iruhande yacyo, akavuga ati ati igihugu nticyatekana sinzasubira kuronka bino bintu, aca agira iki rero, aca arondera ukuntu burya abasangiye ubutabikanira isambu n'icyo gihe arondera ukuntu arondera umwe abacunganisha hagati yabo akaraba ukuntu aza n'umuntu uyu uraba ibi n'ibi n'ibi, burya nawe n'uwofata ibara ryera ryera neza cyane ukarondera ko akantu k'agacafu ntushobora kukabura. Akora niko kenshi abantu baca bahagurukira ko ati tugira tugira ibi n'ibi n'ibi hagacajemo na manipulation mo moje si devere mfatiye kuri jeunesse ndama ntanga akarorero gatonyi cyane. Iyo uravye nko umubyeyi abantu basa umubyeyi umwe ugasanga ari umwana yonka akaba n'ubundi amaze gukura atanguye gufungura, iyo uravye nk'umubyeyi agize ingorane agapfa ugira ikibazo cyane n'ujya aconka cyane atari bwamenye gufungura. Ubwo amaze kumenya gufungura amaze gutangura kudara aratembera aronke ari umutwajya burya ntabara cyane, icyo nicyo nabya bakiri bato nkatwe ntibaze bararaba ngo naka ngo agibira abaneza urabe yuko iki gihugu ari karaguha niyo guha amafaranga. Dufate ko nk'ubu nkawe mumenyeshamakuru umunsi wehoze umuntu akaguha amahera agatireka ndaguhaye amafaranga ugende ugire ibi n'ibi n'ibi mugabo gataja gusamba ayo mafaranga aguhaye akaba ari aza gusambuza inzu yawe mbere ayo mafaranga uzarira mu gahinga uzuyajya gute uzajya utekanya. Icyo navuga bwa mbere abarundi boshira hasi za ngendo nerekeza kuvuga mu biganiro nk'iki nyene hari ingendo yatura tugabure n'ibya nkabisare abarundi bamenyere kwakira ibyo yahawe na bene byo utabihawe urindire uzoronka na hirya yejo utarose naho abura urwango habura inzigo. Icyo nicyo cyame cyose yadukora ko ugazosanga niyo bari kuravuga ngo bakabagira ibiganiro bagira ibiki n'ibiki bazobigira bazobigira na hirya yejo uzosanga ari ibintu bizokwama biri ahandi ni kugira naka ari nk'icyajya ni kugira naka yirongere amadolari ashyira mu mufuko mugabo nta nyungu n'imwe ibyo bintu bituviramo atari uko imbere abarundi bakamenya kwakira ibyo bahawe nabe
nibyo. Ego George nikiza mukanya gatoyi cyane rwose icyo kibazo cy'ubutungane cyotorerwa umuti gute?
Ego imbere yuko nza kuri ubutungane nk'undire Frederic ngaruke no kuri umugenzi waje avunze ikintu nibyo bikunda gukwa abantu gusigura cyo bikangora kuntahura ibyo kuvuga ngo influence y'abakolonizateur na nikiza cyangwa autonomy nibyo abakolonizateur baraje muri Afrika hanyuma bandika itware yabo muri Afrika barandika kahise kabo. Rero nk'abanyafrika nk'abarundi twebwe twaciye kuri iyo mbo kuri iyo etape kuri iyo ntambwe yo kuba gucuwa kuvuna na buhoro n'abantu bo hanze ni umwanya w'uko twebwe twari gukubita agatima mpembero tukira batuti mbega icyo twohindura ni giki ni prise de conscience générale n'uri bwa mu Kirundi. Ubundi bwobwo abarundi baravuga bati agasambura urugo karuva imbere, kwitwaza umuntu wo hanze kwitwaza abandi ibaza ko ari kuvugudikira hamwe umuntu avuga ati reka simbure icyo mvuga kukamaramaza ndiko ndabamwo. Ubundi bwobwo nta kintu na kimwe gishobora kuciya urugo kivuye inyuma igihe ibiri imbere bimeze neza igikomeye ni kubaka twebwe muri Afrika mu Burundi tukubaka ingo zacu ibihugu byacu tukaraba umuntu uhanze nawe ahazoca tumuciriye igisoko nuko azogicamwe bikaje kubutungana wi kubutungane ni kibazo n'ukuri kigoye ego mu Burundi harabaye yama icaro byinshi cyaje no bwitabaye igitega ukuri ko gaheruka kuvugana ideke by'ubutungane ikibazo cy'ubutungane ni kibazo kijyanye n'uburongozi bwiza kuko usa kuko umuntu bakunda akabona kure hakaboneka ubwisanzure hagati mu bantu hagati mu gihugu kugira ngo uburongozi bwiza bushobore kujyaho uburongozi bushobora korohereza ubutungane naye igihugu ko uburongozi bwiza butahabaye ngo abantu bagire amahirwe yo kuburonka ushusanga ibintu bimeze uko nyene biteza kumira ko uri ubushoboye ufise ingufu ubwo butungane abukoresha niho hanini nifuza cyane yuko intwaro uburyo bw'igihugu bitwagwe n'ikirongorwa n'uburongozi bwiza leadership ari byo byotereza kutunganywa igashobora hanyuma kugira ngo
izindi nzego zishobore gukora neza. Yego Johannes Marius mu kanya gatoye cyane rwose amasogo na 30 mwavuze ikibazo cy'aba ugwaruka go barukoreshwa mwakoresheje ijambo ry'Ifaransa manipulation. Icyo kibazo cyoterwa inshuguti akanya gato cyane.
Yego, nagiye reka mbanze gato nyinshi kwa kakana ari kintu avuze yameze nk'ugiye wacu cyo navuze. Nusanzwe nibyo, ntawo uvuga ngo abarundi ngo bashwana ngo ni kubera umuntu uhanze gusha. Oya, burya nije navuze ati ntazera ngo ora mugayo iyo hari umuntu akeneye kubateranya afatira kwabo kabazo nyene mufitanye nta bintu bizigera byera de naje bunye no nyereka George akambi ati murondire ko ikintu kibi atano wonzi ubunyeno kimuronka ko mwaca nkorera kwinjye ariko iki tuma navuga ati ibintu byazanye kuva kera raba igihe hatanguye amatora kuri Rwagasore nta kuboko kwabo hanze kwabaye bagushika hari ndayicwa kwabonetse abamukurikiye bose ndadaye reka n'iki gihe urajye uzosanga hariho ukuboko ko hanze kuguma kwibonekeza noneho sinaho honyine fatera kuri mwezi gisabo yatanguye kubona mugira contact n'abanyamahanga niyo kibyabaye kuri Maconjo none si mwene ibyo nyine ni ibyo by'amabiba si ukuvuga ngo nibo baza kubikora mugo bakoresha uko kumenya kuva inyuma y'uko kuboko kw'abanyamahanga hanyuma y'imanifestation nayo navuga kugwaruka bitegereza kugira conscience ari kumenya yuko twebwe tukiri bato ntituronka uwo muvyeyi wacu ntibamutwicire ko ngo adutume kumwica kandi dutumwe na wa wundi amaze gutangura gutambuka amaze gutangura kumenya n'ibyajamwo mugabo gaca uvuga ngo ngowe yambyiye yabanza arabe neza yuko agasago kawe mbega ubamwo kari Burundi nico none ko ndavuga ati menhozenya iyo manipulation abantu baraciye ubwenge abajene boraba neza nta n'ikintu
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio hijwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turafise umunywanyi muri radio ijwi rya Amerika Didier
mirewe neza
muri hehe muri Bujumbura muri hehe
Tendi Didier ndi Bujumbura
yego murafise ikibazo murafise icyumviro nduga ku ijambo
yego tena gomba kubaza abatumire
yego
kenshi urwaruka rurakunda gucinyirwa bakavuga ngo abanyepolitike barakunda kuvuga ngo bateguye amanama kumbe bateguye urwaruka rwabo ibyo ruza kuvuga ntibaza kuvuga ibyumviro bakuye mu mutima baza kuvuga ibyumviro bakuye mu migambwe yabo nicyo gituma politiki yo guteza imbere urwaruka itoroshe mu Burundi kuko urwaruka rurakoreshwa bikomeye bitoroshe uko uravye nko muri iki gihe nta kuntu uvuga ngo hariho politiki y'urwaruka no kuvuga ko harapfa urwaruka rwinshi ku bwinshi apana bukebuke ku bwinshi kuko intambara yose yamiza ihitana urwaruka none kubera iki ibyo biri kubiraba kandi dufite abanyepolitike bibe kandi bakomeye twebwe naho baduhenda ni uko baduhendesha ibintu ibyo nabyo ariko baravuga ngo n'abantu ngo bava hanze ngo bakaza ngo dusago twabo ngo uvuge ngo aho turi ibyo twe ntitubifatira ko kuko umuntu wese azamaza afise baca umugani mu Kirundi ngo imbwa ugomba kugutwa ufite ibijumbu ngo agutware imbwa rero ibyo bitwobifatira ko ahubwo dufatire kuri politiki iri mu gihugu yuko teteza imbere ugwaruka kuko baravuga muri ntoze mwanditse go gushika muri 2030 kuko ugwaruka goba gwateye imbere kabisa mu Burundi ntabwo biboneka kuko uraze mu mabarabara no gwaruka gusa abatagira kazi no gwaruka gusa abicwa no gwaruka gusa abantu biyayura mutwe no gwaruka gusa ahubwo leta amareta yarakwiye gufata mu ngiro ikibazo cy'ugwaruka naha kazi kubura ariko bagakeneye de projet abo bantu bava hanze bakaza kubafasha n'iyo migambi ugwaruka ruba rwitoreye n'igihugu kugorora n'igihugu cyotera imbere kuko atagwaruka rutera imbere nta kazoza.
Yego be Didier murakoze cyane gose mu kanya turaha ijambo Georges Nikiza na Johannes Marius bagira icyo bavuze ku byiyumviro byiza mushikirije reka duhe ijambo kandi na Leon. Leon mwiriwe neza?
Ndabumva munyamakuru ndamukiriza n'abatumire.
Barakumva ufite ikibazo uduge ku ijambo cyane icyumviro?
Icyumviro cyanjye nashaka gushikiriza twebwe byose ushobora kumva ukuntu mu Burundi ibyo twama turi mu ndyane tudahera ariko icyo mbe na cyose gituma intambara zisitama njyewe ndagifatira ku kibazo cy'ubukunzi bw'indano kandi mvuga ati kubera iki yaba nk'umudepite cyangwa perezida arabona yuko amwe yuva ku butegetsi abona yuko atadusubira gushyikira amatungo kandi atadusubira kugira cyatubariye bigatuma abona yuko yokwikingira agasikana aba wundi agomba gushyikira ubutegetsi azokoresha uburyo bwose bishoboka hanyuma ngo asikane ariko ibyo byose kugira babishobore bakabasha kuri twebwe ugwaruka kubera babona tuzajya ntiwafise inguvu igituma natwe tubamanikire ni bwa bukene icyo bituma na ya leta iba idafise politike nziza yo kugwiza akazi cyanke kugira ngo yakagire neza ugwaruka rwabo ariko ibyo bikatubabaza cyane byiza twubona yuko kuba guhindura ingendo cyane cyane mu banyapolitike baba bagomba gushyikira ubutegetsi ntibagende mu butegetsi kugira babeho ahubwo babone yuko naho uza mu butegetsi wubaho neza gusumba mbere naho uba uri mu butegetsi bakabona yuko ubutegetsi ari ibishabije.
Murakoze Leon, reka duhe ijambo Georges Nikiza abajijwe ibibazo reka n'ibyumviro bihambaye cyane rwose. Didier akaba avuze ko kenshi na kenshi ugwaruka rukoreshwa ugasanga n'ivyiyumviro rushikiriza n'ivyiyumviro by'abanyamigambwe mu gihe Leon nawe nyine avuze ko ikibazo nyamukuru ari ubukunzi bw'inda. Ivyo n'ibibazo bishobora kwicarigwa bikaganirwaho kugira ngo nk'uko Didier Leon abivuze abantu canke n'abanyapolitike bahindure ingendo. Nduga ku ijambo akanya gato munota umwe.
Murakoze ndabashikiye cyane uko ari babiri cyane cyane uyu Didier nibyo aba n'ibyo byabonetse cyane nuko ugwaruka kenshi iyo ruriko ruvuga rusanga ruvuga ibyiyumviro by'abatumwe n'abanyabigambwe abanyepolitiki ku ruhande rumwe mu byo bitahura ariko ku rundi ruhande nta muyo bitahura igihe umunyepolitike agutumye kwica agutuma kwiba ubu ntaba ari umunyepolitike aba ari umwicanyi igihe agutumye politike iguteza imbere iyo ntiboreka kuyivuga n'ukuri uyatigenda uraba ingene witeze imbere ubyigishe n'abandi ehegewe ndafite programa ishobora kuzishikana heza nta mukabyumva ukabisigurira urundi gwaruka ibyo n'ukuri njyewe ntabyo ngaya ibi bintu by'uko umunyepolitike agutuma kwica agutuma kwiba agutuma kubesha agutuma ibintu byose ukabikurikiza impano mbere ni utanga cyane tubonafatira ko cyane aba twe tukiri bato tukifise imyaka yo kubaho cyane gusumba abadukurira umuntu we ubwiwe ku giti cyiwe yo kwishi yogira indoto yiwe akagira vision yiwe personnelle akarondera ingene ayishyira mu ngiro birababaje cyane ko umunyepolitiki umushirira mu ngiro vision yiwe nawe yiwawe atayigushiriye mu ngiro aho niho akeneye gukosorwa cyane abajene ntitwa kuja muri politike ngo abanyepolitike baduhenda mugabo wojayo ufisi uri kuraja ufisi ugomba gushikako igihe umunyepolitike akweretse akurikara gutumbereza aho udashaka urabyaha ukabiheba ubundi bwobwo tuba ari ingorane. Ikindi naco ndagombaga gukosha cyane wo nibyo n'ukuri jewe hari ibintu bikunda kumubaza cyane ugasanga umuntu atwaye umugambwe imyaka irenga 20 ubundi atwaye amashirahamwe arenga 20 aho kugira ngo bategure abazobasubirira ahubwo bategura abazobafasha kuhaguma bindi kwarinda sindi bicarico ibyo rero biri mu banye politike bari ku butegetsi biri mu banye politike batari ku butegetsi cyo kuri opposition
ni
guhindura ingendo kandi abantu bazoyihindura rero nibazo biyumvira ngo naba bantu bari kuri politike nitwebwe
naba
jeune bazofata la conscience bakabona yuko akazoza cy'igihugu arati wabo badakeneye kubona uyu muntu ababwiri yo bajya
yego mereka duhe ijambo
ntiza kufata bati dukeneye kujyaha dukeneye yuko umuntu adushigikira adushikana
yego Johannes Marius nawe mukanye gatoyi cyane gose ku byiyumviro n'ibibazo byashikirijwe na Didier na Leon wihute cyane
je nande nabagomba manza mpereke iki aheje ko George manira mushigikira ukantu gatonye hariho ikibazo cya makido video ku bantu bamwe bamwe aravuze ibintu yuko bimwe bimwe byaba biri mu mapolitiki muri mu banye politiki no mu masosiyete cyangwa ho nyene yana mukarero gatonye cyane ejo bundi se kera bari ko baraba abigisha muri university aho dosanga muri kaminuza y'i Burundi ugasanga umwigisha yigishije amaze nk'imyaka 20 yigisha mu gatarashobora gusohora umuntu amusubirira ije ni bintu birimo ne kurante nene mwe bada yuko ubone yari politike yari karagira cyane n'imwe byo kwiyuganira ko nyene n'ikindige no kubwira aho ratugira ngo fuko niyo yuganira ko ariko mugabo urumva ni byo biya none ahandi aho dozanga umunye politike ariko arategura politike akayikora mugabo adategura uwo musubirira ibyo nayo ni ngorane y'abarundi kandi singorane y'ugwarukiyo iyo ni ngorane y'abarundi bari imbere yacu bakuru bacu hanyuma kuki nacyo cyuko ngo idide yavuze cyuko ari abajene baza mu manama ngo baza mu manama ijo nabyo nzi wowe uko ugasanga ngo babateguye hari ikindi kintu nakunda gukwemera sinemara nemera cyane yuko usanga umuntu ariko aravuga yuko ugwaruka kumba umenga nta bwenge rugira ubwo baravuga ubwenge bashobora nabo nyine kwiyumvira bijya ko ari kwiyumvira ko ashoboye kuvuga icyiyumviro kimeze neza cyane izi intumbero aba yagihawe n'undi muntu arashaka kukivuga gikuye iwi ahubwo gusa ico novuga no hano ruza kumuza nko mu nama kazamuteguye ngo uze kubaza ikibazo iki n'iki n'iki kuko bari uwo niwe adafise vision kandi bazodutera ibibazo mu minsi izoza nawe ubundi ho kugira rero bagira icyiyumviro ni ibintu byiza cyane hanyuma ubundi ikindi kintu yavuze
cyane
gusa abantu niboja ku butegetsi basise intumbero yo kuguma yo gusa cyangwa ngo oya cyangwa kugira ngo bahatungire oya muzanzwe niwe nane ndavuga ati abarundi bareke kuzamara ariko baravuga ngo bari mu buganiro biganiro ngo 2022 ngo 2022 batesha umwanya abantu ibyo bintu byatura tugabuye niba nka bisabe bihagarare n'iki gihugu cy'u Burundi umuntu amenyere gutora ibyo bamuhaye arindira imyaka iheze uwundi ahaje niho byo banavyiza kuko nitwaguma dusanga abarundi bariko baraduhingira fundi yuko umuntu azoko amazi yuko ibintu bidakunda cyaje gutera akajagari agacafata ugwaruka kubera n'ibyo niko kabisa hari ugwaruka gwinshi rushomereye
acarohereza
amafaranga make nyine utuyoga dukenye cyangwa n'agatabi bagasanga ibintu birayangaje
Johannes mwavuze
turabwira ugwaruka gwacu gucyo bizari bicane
Johannes mwavuze ko abantu bakwiye kurindira bakarya ibyo bahawe ariko umuntu yovuga ko abantu bakwiye kurya ibyo bakoreye sivyo
oya ni ibyo bakoreye ni kimwe ndiko ndavuga ngo kurya ibyo wahawe ni kuvuga ngo kurya ibyo wakoreye nuko burya nta muntu agwica utakoreye
ego mereka
niba genda ukabwira abanyagihugu ati jewe nkeneye ibi n'ibi ko imbaraga kamatugira muri igihugu ni bya politiki abantu bazogenda biyamamaze hamuyatsinda ngo hengo jengo cuma ibyo uri kuravuga wowe n'ibiki mbega niwaza umuntu je natsinze nka George dufate ko namutsinze agatambwira ngo mpa ngo ndagufashe ngo gushyira mu ngiro ngo programa yawe programa yanjye wari wayanse wari wavuze yuko idatumbereye itari nayo ishyiraho rwawe
hamagara
ntibayemeye abanyagihugu batora rwanjye
ushakishije
kumfasha gushyira mu ngiro programa yanjye rindira nawe udashyire mu ngiro programa yawe
yego tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumiriza iradio ijwi ya Amerika turi kumwe n'umunywanyi w'iradio ijwi ya Amerika haragakiza muri neza miriwe neza murakomeye murase muri hehe
muri progressive monde
rubonge murafite icyumviro murase ikibazo ku kiganiro cyo kugira cyo kugaruka
yego ndafite icyumviro ngo namushikiriza
na cyane cyane ku byerekeye abantu bakiri bato ni kuvuga abantu usanga bafite kugera nko ku myaka igera nka kugera kuri 30 niyo bantu ahanini usanga bafite inguvu zo gukora nyinshi bakakora ibintu bishobora guteza imbere igihugu haba mu buzi butandukanye haba no mu mirimo isanzwe nyine yo kwiteza imbere ubwo rero politiki yabitanze nabi kuri abo bantu umva bikaboneka neza yuko mu minsi iri imbere ntaho bazoza ntaho bazoza ntibazoshobora kwishimira mu migambi yabo imico hamwe n'ibindi nicyo gituma rero icyo dusaba abo bantu barongoye amashyirahamwe n'abandi ko bokora ibishoboka byose kugira ngo umuntu yagihugu umutwe muto na cyane cyane bafite ingufu zo gukora ibikorwa ko bobagirira politiki imeze neza kugira ngo ejo igihugu kigere giteye imbere nicyo cyiyumviro nari nashaka gushyikiriza.
Urakoze hagakiza reka duhere n'ijambo. Ndayishimiye, ndayishimiye muri iyo neza.
Wiriwe
mnafite ikibazo mase cyiyumviro duga ku ijambo.
Ego ahanini nagomba mvuge ku kijyanye no gwaruka mu Burundi.
Duga ku ijambo turakumva.
Dere navuga nti hariho ibintu muri politiki y'u Burundi twabuze. Twarabuze icyo ni ukwita leadership cyangwa indongozi nziza zizi kwiyumvira kuri kazoza k'igihugu cyangwa kugwaruka abana bariko barasiga. Ikindi nacyo ni uko ubiravye neza baraba inyungu z'ibanza bariko bararonka amaparasera inzu bariko baraduza ntibigera biyumvira ati abana bacu tubasizehe tubasize mu rukundo tubasize mu rwanko tubasizehe hanyuma ugacura bariko barigisha abana ubukozi bikiri gusa hejuru yuko bafatira ku bukene inzara abana baba barimwo. Hariho umutumire aravuga ati sinemera yuko ugwaruka ruhendwa ariko ntibaza ko yirengagije kuko n'abanyapolitiki n'abanyapolitiki bonyine barajya muri leta nk'indongozi ugacura bafite muri iyo leta bahinduye imvugo ibyo bagiye bemereye abanyagihugu bazobaharanira ahubwo ugahura iminga bagiye kubagurisha. Rero umuntu bafatiye ku nzara arashobora gukoreshwa. Rero ngiye novuga ngo abanyapolitiki bakwiye gutegura imigambi yo kwigisha imyuga abanyagihugu ugwaruka ejo kugira nabo bitegure kadoda kabo kandi bakitaho no kwiyumvira abazobasubirira abadosigarahe ntihame bariko barabona inyungu gusa z'imiryango yabo ntibabone urukundo bashyize mu bantu ahubwo bakama ariko babigisha urwanko. Niyo navuga nti abanyapolitiki ahanini bakwiye kwitebuka kugira bategure imigambi myiza bigisha ugwaruka kazoza kabo n'ingene bakwiye kukabamo ntibame bariko barabigisha ngo naka n'umwasi none mugwanye girani bakureho politiki y'ingwano uko amari ko baragwana ngo naka reka ndamugwanye katavuga rumwe nanjye.
Urakoze
cyotuma abantu abanyagihugu cyangwa ugwaruka bitegurira kazoza kari imbere.
Ndayishimiye, ndagushimiye ku cyimviro mushikirije Elkana namwe hagakiza George. Ndayishimiye avuze ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko eka abarongozi cyangwa abategetsi usanga kenshi na kenshi badafise intumbero batabona kure bataha imigambi ya kure yotuma Burundi bwo muri kazoza ugwaruka rumererwa neza. Ikaba bavuze ko kenshi na kenshi usanga habiba babiba amacakuri canke inzankano. Icyo kibazo mu kivuga ko iki akanya gatoye cyane rwose munsi munota umwe.
Murakoze. Ego nibyo ngenda kubwire icheke kutabona kure kw'abategetsi sindi yano bisigura kuko ubwa mbere ho nk'ubu mu Burundi dufatika akaro ku Burundi turafise ibintu bita ama strategie de développement national nyinshi cyane. Imbere yanjye ndafise cadre strategique de croissance et de lutte contre la pauvreté n'umugambi wa leta wo gutuza ubukene no guteza imbere igihugu kirimo imigambi myinshi cyane kandi myiza yandi kuruka muri icyo gitabo nyene imigambi y'ingene ugwaruka rudoronka kazi ingene igihugu ingene aho igihugu kiziga imigambi mikuru mikuru ituma aba jeune bashobora abakiri bato bashobora kuronka icyo bakora bakaronka ibi ibyo ibibatunga iyo mugambi uriho. Ikibazo mbega ni kubera iki iyo migambi yose itaja mu ngiro habuki yana kugire yuko uyu ndayishimiye inkuzeye hariho strategy ya development durable de tourism strategy ya industrielle strategy ya bonne gouvernance ari ama strategy menshi leta yashizeho ningene yoja mu ngiro ariko vraiment ntaraja mu ngiro rero ikibazo kiriho ni mbega yogenda gute kugira ngo iyo migambi yose ipakiye mu bubati ije mu ngiro nomba nkundiye nkundikije garuke cyane ukintu gihambaye cyane Marius yavuze ibintu by'uko ngo abantu bajya ibyo barondeye ibyo bahawe cyane cyane ngari karavuga cyane cyane kubyerekeye amatora ningene abantu biyamamaza yego ibyo avuga nibyo igihe abantu bose bahawe uburenganzira n'amahirwe yo gushikira abanywanyi hari ibihugu byinshi byo muri Afurika byinshi kandi abo nyiratabyiragije arabizi aho aba imigambwe iri ku butegetsi ijya kwiyamamaza abo bahiganwa bari mu busho ubu ibyo bigo biravuga iminsi yose none wumbwira gute uwo muntu ngo najye ibyo bamuhaye igihe atakundiye abandi ko bahiganwa
umva
rero naribyo n'ibibazo byoniyo ntumbero y'ikiganiro mwadutumiye ko ahubwo igikomeye mbega iyi migambi yose ipanzwe mu matiwari byogenda gute kugira ngo abajene boroherezwe niho hari ikibazo
Johannes Marios nawe ndaguhe umunota umwe cyanke munsi umunota umwe ubwica ubuze kubyashikijwe na ndayishimiye cyane cyane kubyerekeye kubona kure kw'abategetsi kw'abarongozi b'igihugu mu kanya gato cyane rwose
mu bisanzwe ngiye nicyo nahereka kumvuga kuva kare mu Burundi hariho ibintu by'abanyepolitike bacu biteza gusubirwamo bigasubugwa neza abantu bakaraba ingene byoza mu murongo ingene uzosanga umuntu yamari mu tuntu tunaturiya akato dukorose ukunuku hariho bahora bitabona badacikana ugasanga bose basigagira politike yo kudacikana ibyo bintu nico kitwikiye mu Burundi ni kuvuga ngo wewe urubaga ugiye ukavuga ati hene yibi ukabwira abanyagihugu ibidasavuze uyu mugenzanje George bishobora kujya mwiri nyene nimba leta ihari yarateguye programa ya development pour les jeunes ikavuga ati kugira batanga akazi kunuko mugabo iyo leta nyene ikaba ariyo yabishyize mu ngiro ariko bigaca biza gushyirwa mu ngiro n'umuntu avuye muri bamwe bavuga ati iki ntigikunda izo ni ngorane nta ndansa avamo ndemeye wase wameye wemeye n'ibyo nyene ni kuvuga ngo umuntu aje ni bamuhe atware abandanye ahejeje abanyagihugu bamwivariwe bamukure cyangwa abandanye hanyuma iki nacyo uwo mugenzanje avuze nibyo se uko kwirengagiza hari arashobora kuba ibibazo byo kwiyamamaza ariko sinibaza yuko aricyo giteye ikibazo mu Burundi mbega reka ndamwibarize muri Uganda ejo bundi amatora yabaye kumenda kiza desije yari mu gasho none kumenda nta bibazo bihari nk'ibiri mu Burundi nimeni ibinyo ndiko ndakubwira peut-être ko uburundi bwacu uzosanga les politiciens bari fragile abarundi bari fragile bari facilement manipulable par udanye dufaranga cyane sinzi ikindi cyo bakivaho icyo n'icyo cyo kurondera ni wa wundi narigeze kuba ndi mu kiganiro kime cya Sunday batubaza bati tutange umuco intumbero byogenda neza kugira uburundi ibibazo bwamamwo bihere yanatanze akarorero koroshe nabwiye ati umurundi tumufate nk'umunagwaye malaria umunagwaye malaria ugiye kumuvura ubushuhe kuko ubushuhe niwo ararufise arapfa uko biri kose mugabo utavuye iyo malaria nyine ngo akiri ubushuhe wanagomba wagomba ukabureka mugabo uvura iyo malaria arakira ni ibyo rero ndiko ndavuga nti tuzosanga rero twirirwa twiruka inyuma y'ibintu bitari byo kuraga neza abo barundi bene wacu ibyo bariko baravuga yuko ari byo ari iri nyene rondebera handi si iki kibazo tubona
iki kibazo turakigaruka ko ushyira ntahe Johannes Marius icyo kibazo n'icyo kibazo nyamukuru twabajije mbega abarundi bo batora nyishu zitajanye n'ibibazo bafise icyo kibazo turagisozera ko ariko nagomba mpe ijambo kandi wundi munywanyi wa radio ijwi rya Amerika Emmanuela mwiriwe neza Emmanuel muri hehe vuga cyane rwose hanyuma mubaze ikibazo mwihute cyane ikibazo cyangwa icyumviro
ikibazo egera telefone twumve ko yovuga neza iko ivuga nabi
eh cyangwa
eh duga ku ijambo twumve
eh cyangwa mfite ubwo nibyo
Emmanuel, leka dusubira kuguhamagara mu leka tuguhamagara mu kanya nduva telefone yawe ifite ikibazo. Cheri ntahe Georges Nikiza Johannes aravuze ikibazo kivuga ko bimwe mu bibazo biri mu Burundi buri kigari uko usanga abarundi baje kuganira bakaganira ntibashike ku muzi w'ingorane nyamukuru yatanze akarorero ko abantu agwaye malaria usanga bamuvuye ubushuhe iyo malaria idakira namwe uko niko mubibona
ego ego cyane niko ndabibona ngira kumbure dushobora kuba dufise ibibazo bagura ingorane ngira kumbe tudafise kuko nko muri umugambi wa leta hariho ahantu bavuga yuko kugira ngo amahoro aboneke asasagare mu gihugu ari kugwiza ibintu bakora no bako daso context l'analyse des priorités pour la conservation de la paix au Burundi c'est mettre l'accent sur l'objectif visa promouvoir l'emploi no kuvuga yuko abantu barose ibyo bakora bagakora n'idegembyo ntangere irakumbure yoboneka ariko ikibazo cy'ukwidegembyo n'idegembyo niyo hari kibazo kuko igihe uwo Marius avuze yuko besiye bamupfunze hanyuma ngo anteze mu Burundi umenga ashyigikiye yuko chaque fois ko hagiye mu matora abajenareta abatari mu ruhande rwa leta ko bapfungwa hanyuma bapfunguruye bakemera ibyavuye mu matora aha ikibazo rero ni cyakigiura ikindi abantu bakagira ingwane z'uko batari badafise ubwigenge bakagira ingwane z'uko batashoboye n'ugushika kuco bipfuza biciye mu byo bafite uburenganzira hanyuma ugasanga batowe n'agashavu iranda kubwire yuko n'ibi bintu bitagira niyo bitahagarara ngo ibintu bihagarare hari n'abandi bazohava batera ingorane kuko aba batwara muri iki gihe na impfuzi zimvu na kabiri ariko bakuri ikinyamakuru ahantu hari abantu bavuga yuko mu Burundi hamaze gupfa abantu barenga 700 n'abandi 800 baba batazi iyo bari hanyuma impendukuye gatoyi mbona hariho abajeune abantu urwaruka rukiruto nubwo ati imyaka 15-30 ruri hanze y'igihugu bariko baronderana kugira ngo bavuge ibyavuga ibyabashikiye urumva nk'abo bantu n'abandi bantu bizava bigorana mu myaka 10 ingene bashobora kubatunganiriza kubera iki kibazo turapfa uno munsi mu myaka 10 iri imbere dusanga cyasha kandi intumbero icyo gituma rero buraba kenyeroma ikibazo icaricyo mbega ibibazo ni iki hanyuma navuze cyane yuko umugambi wa leta ari uko abantu badafise icyo bakora cyane cyane abakibato ubundi bugizwe n'abajene bashika hafi 60% y'abarundi hanyuma abamaze kuronka akazi ntibarenga 13% turabye raporo y'ikigo kijejwe ibintu bya statistiki mu Burundi urumva rero abo nabo bari tre y'uko bamanipire y'ugufa ibikoreshwa uko ariko kose icyo gituma rero abantu rero batunganye ibya politiki abantu bafasha bogerageza kugira ngo bakombere umuti w'ikibazo abarundi bafise cyane cyane ikijyanye n'ugufasha abakiri bato mu byerekeye iby'ubutunzi mu byerekeye ibyo bitungane no kubafasha kuco
abagushaka n'indero n'inyigisho irume reka duhe ijambo ubundi munywanyi
n'inyigisho zituma bashika kuco bipfuza kuko buryo umuntu adafite kuco yipfuza atabugishika ko nabi ugasanga biteza ngorane
egome reka duhe ijambo ubundi munywanyi w'iradio ijwi rya Amerika imenye imana mwiriwe neza mahoro murafite ikibazo murafite icyumviro
Ndarafite icyumviro
yego duga ku ijambo
yego mu Burundi harakwiye yuko urwaruka muri bino bihe rutoshobora kutarumvikana na politike kuko na cyane cyane abanyepolitike baba basuka mu bintu ibintu gasanga kandi nabo bariko baragira ingorane ugasanga abantu babasutsemo ntibariko barabafasha ugasanga niyo ibyo basutsemo bagageze yuko bagabura ibyo bakuye niyo ugasanga ntibariko bariyumvirwa ko ugasanga niyo bapfuye bapfunzwe bapfuye urumva kandi atakintu kinini hakuru mbona rwaruka rwa ariko ruzingukiramo urumva hari akwiye gutunganywa inyigisho z'uko urwaruka rutazarwisuka mu bintu batazarumvirwa mu politike cyane cyane kuko ibintu abantu abanyepolitike basubira no gukwiye bakamaze no gushaka ubutegetsi rero abarwaruka bwose nk'abarundi gufatana mu nda rukamenya yuko hageze yuko ibyo bya politike byabo abanyepolitike badashobora kuduhenda ngo tuze muri ibi na biriya nariyo tubona cyane ibintu dukuramo cyane cyane.
Murakoze Bimenyimana. Reka duhe ijambo Felix. Felix muriyo neza
muriyo cyane.
Mwafite ikibazo? Mwafite icyumviro?
Yego, n'icyumviro. Ndaguma nitwaje utugani tw'abarundi.
Yego,
ugutegeye kunda abarusha gufakira kandi ngo inzara n'inzaragiza mu bisanzwe nabanje n'urwaruka naho jewe niko ndarurengana mwe kabiri n'abanyapolitike mu bisanzwe urwaruka ureka kubamanipire iyo mubere gufatwa n'abanyapolitike abanyapolitike baronenda zabo natwe rero turabe kazi akashi kuko iyo abanyapolitike batumanipiye bakadufatira ngaho nyene nitwe dupfa bo barakomeye abana babo bari kubariga bana bari kubarandanya ariko bibakira amazu naho bupfa abana babo baje kuma babo babaho mugabo tube natwe tugira twibindi by'imbererezi ntarambiriye. Murakoze.
Murakoze cyane rwose Felix. Icyumviro cy'abashinga ntahe Felix na Bimenyimana. Amushinga ntahe Johannes Marius. Amasegonda 30.
Ego mbere yuko nagomba mbanze nshime kubera aho twakavugiye hose nasanze twese ariko tuvuga bimwe tuvuga ibintu bitumbereye mu ntumbero imwe ahubwo gusa nibaza ko ikibazo atari twebwe ikibazo ari ababishyira mu ngiro hanyuma ngende mpumurije mugenzi wanjye George ndetse nigeze mvuga ko abantu boza barafungwa oya natanze akarorero gusa kerekana yuko icyo yatera ingorane mu Burundi atari cyo yaravuze cy'uko abantu ngo bamwe badashobora kujya kwiyamamaza ngo biyamamaza nkavuga ni oya sinaza akaruko kubera hajya byagenze uko ntibyabaye nkavuga ngira ahubwo rero londerera ubundi ikibazo ahandi atatanga n'akarorero kandi gatomoye ati urabona baba ariko baragira ibibazo kunuku jya ibyo ntabyo nzi mugabo birashoboka ati bariho bameze ukuntu bazagira ingorane bazi nk'uku n'uku n'uku nshavuga ndi rero burya rero ikibazo sabo ikibazo n'igituma nabo bahari baba bari baragize izo ngorane n'abandi bashobora kuba bakagira ingorane nk'izo burya rero nicyo nariko ndavuga nti umurwayi wa malariya kirazira kumuvura ubushuhe gusa umuvura iyo malariya aho rero ni kurondera icyo kintu gituma ibintu byama bigendoko hanyuma njyewe ari ikintu nama nshyigikira nshyiriye n'imbere ahubwo abantu birirwa hanze bakavuga ngo bakabagira ibiganiro ibiganiro nama mvuga ko atanu na kimwe nigira mbona bizovamo atanu icyo bimaze ariko bibitesha umwanya ahubwo abo bantu batanga amafaranga y'ibyo biganiro nibahamagare abanyepolitike b'abarundi bashyiremo n'urwaruka baca bababwira bati fuero de radio ni kuraba ingene murondera ingene muhakazi urwaruka hanyuma uzundarire yuko hirya y'ejo umunyepolitike kanaka niyagurana naho agakubitana igitugu bazogikubitanira rimwe wabo genzura nibere ku kazi hanyuma niba yashaka bazorindirana bagaruke kumbaza bati urashobora kumambandanye mvuze ati ego cyane oya ntasubizamo nuko rero je mbona umenga ikibazo cojaho abanyagihugu urwaruka rukeneye icyo rukora ntirukeneye ubwo izo nzoga ujya kumuha uno munsi ntirukeneye iryo tabu umugore uno munsi ndetse ko tumwereka aho ayo marayo yakura akayakorera hanyuma akazobyigurira aho niho guma nyuma ya politike myiza hanyuma nkaca nanga n'ikintu kimwe n'ubu ngaruka kumvuga nti n'ubu ndarisubiyemo kirazira yuko baza kumbwira yuko umuntu aza gushyira mu ngiro ikintu yari yanze icyo wanze waracyanze reka uwakivuze agikore hanyuma wewe uzazunguze uti cya kinini navuze ntibona ko uyu yababye bahenze ni mundekere w'uburoge nkora ibi aho bizaba byumvikana mugo niba bavuga ati ntacyo nkeneye hamugaje zo kugikora jengo yari naraye bakemeza bavuga ati rero nimwabibonye cyo nashaka gukora ibi mugabo hakiye haguye
atabyica. Reka duhe ijambo George Nikiza namwe kuri ibyo bibazo bya ivyimbo vya Bimenyimana na Felix mukanye gatoyi cyane rwose baba kwisa
ndumva ko biriko birasa n'ibikigano kisa nuko cyo kirahera icyo twaje icyo twaje ko dindose tuvuga no musi ni kibazo by'ugwaruka ingwane z'igihugu mbega byohera bite sinashaka n'ukuri mpereze impanuro naho zitaraheza burya uburyo bw'ingene ugwaruka rubaho biva kuri go umwe wese ku gitwe ciwe aza kurondera abandi ababwira ati yewe yebashinga ntahe gwaruka dusangiye urunganwe yewe naziyumviye ibi none ibintu byoja mu ngiro gute ibundi bwose ibundi ubundi uko biza kose igihe udafise icyo uri kurakoma niyo uri kuraja umuyaga wose uzoza uzoguhitana nk'akarorero igihe ngombye kujya muri Uganda njyewe ngombye kujya muri Uganda ndafite terminasiyo yo gushikaho njya kuri pingi cyangwa ku kibuga cy'indege zijya muri Uganda mvuga ngo ntafise iyo nja ujya muri Ethiopia muri Afrika y'epfo hehe arambitana ku mukingo cyo gituma icyo nohanura ugwaruka nuko bonyene umwe wese ahari hose yiyumvira mbega mu myaka 30 mu myaka 40 ndoba nashitse kuki ibyo rero ushoboye kubishikako niho uronka ingene abantu bagufasha nabo ntibagira aho bahera nayo ubundi bwobwo ibibazo by'igihugu bizokwamaho ibibazo by'abantu bizokwamaho umuntu wese ugwaka uri hose zikufata iyo ntumbero nk'uko ari ibiteza kugendana
tubibutse inshuti mwese komuniko murabandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'umunywanyi w'iradio ijwi ry'Amerika Patrick Algitega. Patrick muri Veneza
mwiriwe neza
murasikibaza mwafite icyumviro
ari ni jenje icyumviro
yego
ubisanzwe politike y'u Burundi ibyo abanyepolitike batubwira ni ibintu byiza kandi biratomoye turaje mu nyandiko ariko twe ingorane dufise nk'abantu b'abajene kuko jende umujene nsanzwe niga muri kaminuza y'u Burundi igitega ingorane rero twe duhura nazo nuko abo banyepolitike mu mategeko y'u Burundi hanini badatomora neza ingene umuntu ashobora gukora akazi mu bisanzwe usanga nk'abo banyepolitike nyene abo batama bafite ubuzi burenga 10 tugatangazwa n'ingene ubwo buzi bashobora kubukora rero bari bakwiye kuzana amategeko umuntu agakora akazi kamwe kandi agakora akazi ashoboye afitiye impamyabushobozi mu Kinyarwanda niko babivuga no kuvuga afise uburenganzira bwo gukora ako kazi ikindi bakaraba abo bantu batora amategeko bakaba ari abantu mu bisanzwe babishoboye bize kuko ntashobora gufata umuntu atize cyangwa adashoboye ngo umuhe umugambi wogenda uwushyire mu ngiro none uwo mugambi yawushyira mu ngiro gute nawe nyine ubwiwe adashoboye gutunganya uwo mugambi kuko imigambi myinshi iriho kandi myiza ariko abantu bayishyira mu ngiro ni bande barabishoboye by'ukuri
yego me Patrick reka duhe ijambo soza duhe ijambo Onesphore
ego nakibatu twe niho dufise amakenga dukeneye kumenya by'ukuri babanze mu nzego bashyira abantu babishoboye umuntu akora icyo ashoboye kandi afitiye impamyabushobozi no mu gutanga akazi ikintu kijyanye no kurondera experience kiriya kintu bagikureho kuko nushobora gusohoka mu mashure utwite uronka experience iyo experience wayikuye wayironse ryari icyo ni ikintu bategeza kuraba neza bagahindura muri politike y'u Burundi. Murakoze.
Urakoze Patrick Regadi Jambo Onesphore mu kanya gatoya. Onesphore mwiriwe neza
mahoro neza
murasa ikibazo cy'umviro kanya gato kugira ngo turabe ko ari inyishu abatumire turi kumwe.
Jewe narashaka guterera cyane dufatiye kuri abantu ariko baravuga ubijyanye n'ugwaruka kebwe ugaruka guhunye mu bisanzwe bavuga ko umwera ubibukuru hanyuma ugashwara igihugu cyose mu bisanzwe twebwe nk'abanyepolitiki bubunye tugafata n'abadukurira tuvuge hari ukuntu bagenda barahindura ntibakoreshe ukuri dufatiye nko ku bintu biriko bitera ingorane muri kino gihugu muri kino gihe fata ibintu byari hari byanditse barasomye abandi bagasoma abandi bagasoma mugabo hariho inzego kanaka zajejwe amabanga n'igihugu kandi zemewe na bose mugabo bobo bamaze kuvuga hari uwundi acavuga ngo kijya bavuze bo sicyo ngo nicyo gituma umengo baba batisukuru baza barahendahendana none ukuri mugiye kutavuye mutanditse mu masezerano mwasezeranye hanyuma n'inzego z'igihugu
tuvuye akanya karagiye munshi ntahe Onesphore sozera ndaguhaye amasegonda 20
zikaba zavuze intumbero y'icyo kintu hanyuma hakaba abantu bavuga bati twebwe ntitubyemeye bo byemezwa nande mu gihe ibyo bintu ubwa mbere ari byo byaba bemera kw'igihugu cyemera ikindi kigira kabiri ku bijyanye n'ibinyenyeri by'ugwaruka dufatiye nk'ubu nk'umushyikirangange n'ugwaruka muri kino gihe mu gihugu yoba ari mu gwaruka cyangwa yoba ari mu bantu bamaze kwisumbuye
reka baguhinyishe reka baguhinyishe mushira ntahe Onesphore reka baguhinyishe George Nikiza reka tuguhe ijambo rya nyuma hari ibintu byinshi bivuzwe ku nyapolitike cyane cyane yo kugwaruka nashaka amajambo mu make cyane gusa amasegonda 30 mutange impanuro kugwaruka no kubajya politike ko havuzwe bitari bike duga ku ijambo
ego nka Patrick ugitega avuze ari turazi inyandiko z'abanyapolitike bavuga usanga ari byiza atariko bigiye guja mu ngiro ugasanga nibindi ndabishikiye cyane ni nk'ibi inamye mvuga yuko imigambi yerekeye ingene igihugu cyotera imbere mu bice byose byacyo iyo migambi iriho ariko n'ukubwira guje mu ngiro bishoboka usanga hagiye mu ngiro nibindi bintu mbere bitananditse bitatuma byotuma mbere ndatera ingorane ikindi nacyo icyo rero ni kibazo namwe mvuga nti ikibazo cya leadership ikibazo cya leadership n'ukuri
icyo kibazo gihambaye cyane
rwose kuko umuntu yogishako cyane hanyuma ikindi yavutse experience burya umuntu igihe afise ishyirahamwe nako birasaba yuko arongera amuhase experience ibaza yuko abajene bogerageza iyo bisirasi bakera abantu bafitiye amahera yabo bakayironja kuko nta muntu
reka George reka duhe ijambo Johannes nawe nyine mu kanya gatoya amasegonda 30 Johannes impanuro ha politike reka ugaruka amasegonda 30 urenze
njyewe ntera ku mpanuro no abanyepolitike bwa mbere bwo kuko niwo ikibazo bujya ikibazo ntikiri kugwaruka abanyepolitike bamenya yuko bategerezwa nk'uko Onesphore agiye kubivuga bamenyera kubaha ibyanditse kandi bakubaha n'inzego zibihagararira ni kuvuga ngo namba ari ikintu cyanditse akaba ari gengeje kwemeza ko ari cyo cyangwa atari cyo mu gihe wagisomye nkama nkavuga ati ngewe ibi bintu rero nk'urwego nibi ugomba kumenya ku byo
wemeza
nawe ntawe uzokubaha
hanyuma murakoze cyane rwose akanya karatujanye ikibazo tuzokibandanya mu minsi iri imbere n'ikibazo cy'ukugaruka n'ikibazo gihambaye cyane rwose turashimiye cyane rwose abanywanyi b'i radiyo ijwi rya Amerika baraduteye akamaro bagashikiriza ibyumviro byabo turashimiye engineer yadufashe mu buryo bw'izuma tukaba kandi dushimiye na Innocent Kimenyi yadufashe kwegeranya ikiganiro turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza mu kanya murabandanya kukwijyana ibiganiro vya radio ijwi ya Amerika.
Yeah. nobody like you. Ibishimo nibihenda treat me right. Yeah, yeah, yeah.